ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Kazi ya nchuti bakunzi b'ikiganiro yaga choku ya 15/2021 kigira cha 95 nibutse ko ari cyo mu mugambi w'urunani rw'amashyirahamwe ya Rete International Pore Institute na Internews afashijwe uburyo bw'amafaranga n'ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya mu gutorera inyishu byihuse ikiza cha COVID-19 mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Jenda kibashikiriza hani twa Aimable Kavunja Pore turahera mu isange. Uruja nuruza kwa raga ze guhera kuyu wa kane igenekerezo rya 14/0 kuruzi isange bitewe no kugoruzi guzuye imiduga minini n'izindi ngendeshwa bikaba bidashobora guca mu goruzi bikaba byavuye kumvura nyinshi yaguye mu ico gisagara. Tuje imurongwe umukenyezi w'impunzi y'umurundi wo mu site ya Murongwe yarafashe ku nguvu kuri wa gatatu igenekerezo rya 13/2021 n'umuntu akekwa kuba mu migwi yabitwaje bigwanisha tamenyekanye. Oya korewe byamfurambi bamusanze mu bikorwa byo mu ndimo muri village Karongwe iri ku birometero 10 uvuye ku site ya Murongwe.
Mwinjoro ryo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 13 ku kwezi kwa mbere umukenyezi umwe w'impunzi wo mu ikambi ya Murongwe yarafashwe ku nguvu akoregwa ivyamfura mbi n'umurwi witwaje ibirwanisho utashoboye kumenyekana mu gace kitwa Mucobwe ikarongwe birometero 10 uvuye mu ikambi ya Murongwe aho yakorera ibikorwa vyiwe byo kurima. Muri iryo joro umurwi witwaje ibirwanisho w'abantindwi wateye muri ako gace ka Mucobwe winjira mu nzu irimo uyo mukenyezi w'impunzi w'imyaka 25 bose bamurengera ko bamukorera ivyamfura mbi bamusiga ari kiruruma. Tubamenyeshe ko uyo mukenyezi yaciye ajanwa mu kigo c'ivuriro c'Imarinde ico kigo naco gica kimurungika ku bitaro bikuru Ibaraka kugira ngo yitabweho gusumba. Tubamenyeshe kandi ko abo bagizi ba nabi batashoboye kumenyekana ariko igipolisi kiramenyesha ko kiriko kirakora amatohoza kugira ngo kimenye uyo mugwi wariwo.
Naho mu rusenda urunani rw'ihuriro ry'abanwanyi bi radio muzamakungu y'abafaransa RFI barateguye umunsi wo guhimiriza kwirinda ikiza cha COVID-19 mu ikambi y'impunzi z'abarundi yo mu rusenda kakaba kare n'akajyokeza ko kwifurizanya ibihe byiza by'umwaka mushasha wa 2021. Dutega amatwe Emmanuel Nirampeba arongoye igihuriro ry'abanwanyi bi radio y'abafaransa kuri mikoro ya mugenzi wacu Pascal Ndayishimiye.
Igihuriro kuba twari twahuriye hamwe nuko twari twashatse kugushima yuko dushaka kuba twarangije umwaka w'2020 tukaba twipfuza kugira ngo twibukanye ibikorwa dushobora kubwiriza gukora muri uyu mwaka dutanguye w'2021. Naho rero kubwo ako oye kubera abantu bahuriye hamwe twaje twipfuza ati no dusangire gatoya kugira ngo twiginane twumve ko tumerewe neza. Igihe cyatumye dukorana ku munsi w'ejo hanini twashaka by'ukuri kubanza gutanga inyigisho ku bantu kubijanye n'iki kiza runtonyanganda kiriko gitikiza abantu ku isi yose bita coronavirus. Sasa iyo ngwara kubera abantu benshi ngaha twarayigishijwe muga muri no minsi byaboneka kumenga abantu inguvu zo kwibuka ku iyo ngwara ihari zaheze. Oh byabonetse ko nono hije ni nguvu nyinshi z'ukudatinya kandi zo kutagira gute rero abantu tukibukanya kugira ngo ntikihave kiza kudutera tutiteguye ahubwo dukutaniwe twamaze kumenya zanyigisho twahawe z'ukuntu tubwiza kwikingira kugira ngo ico kiza ntigishike ngahi wacu twibukanye kandi
turangirizaho nyene umuyabaga wo muri village ya Rusenda muri groupe ma yabarara y'uburaruko yari yahuye mu ijoro ryo kwa 14 rishira wa 15/2021 bakaba basanze yemanitse mu nzi wiwe inyuma yo kumva ko umukenyezi wiwe yahora ajyamana n'undi mugabo nyakwigendera yarazwe ku izina rya Arenga yarafise imyaka yababa 30 akaba asize umukenyezi n'abana batatu. Ahanyo sozereye Hassan Shabani afatanije na Marisha Nini nazwe nibo babateguriye iyaga ku burongozi bwa Emmanuel Ntirampeba naho kuri mikoro yari Joe Mabre Kavunja Pori mugira mu bamwe bagwe naho butaha.